Y mira, digo, Hisgui y América. Iradio ijwi y'Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 ubu ni saha 10:01 zo ku muhingamo mu Burundi no mu Rwanda muri neza nshuti mwese mu duteze amatwi muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri Sanga. Hasigaye amezi ashika abiri gusa ngo amatora atunganywe mu Burundi. Abanyapolitiki barenga 10 baramaze gutangaza ko bazohiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Mbega ku rubuga byifashe gute mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi? Twatumiye umukuru w'ishyirahamwe Onelope, ishyirahamwe gishinze gukurikirana amatora imbere yayo mu gihe cyayo hamwe n'inyuma yayo. Gilbert Beko Njangwa, muri beneza Gilbert Beko Njangwa. Murakomeye.
Yego, turakomeye.
Hari abantu numva bavugira hirya gatoyi muraba ukuntu bato vugwamo tuko turagira ikiganiro. Mu kiringo rero cy'amezi abiri nk'uko tubivuze mu Burundi hazotunganywa amatora muri iki gihe. Abanyapolitiki batari bake baramaze gutangaza ko bazohiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Muri bo harimwo abagenewe n'imigambwe yabo bahurikiyemo, ikagenwe ni nani hamwe n'abazokwitoza ku gatwe kabo. Mbega umushyana Gilbert Beko Njangwa, ibintu byifashe gute muri iki gihe?
Leta y'u Burundi yategekanije ibyangombwa kugira ngo amatora azogende neza, cyane cyane mu nteguro yayo. Ubunye tukabona yuko n'imigambwe y'ikirahimare wishyira wizana nta ngorane gihari hagati y'imigambwe, hagati y'abigenga, abenegihugu, amahoro n'umutekano bitsimbatane. Bumeze neza mu Burundi, amatora ariko arategurwa neza, ikirangaminsi kiriho kirakurikizwa nk'uko seni yabishyikirije. Ubundi murabona aho bageze, ni ukwitoza abajya kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, abajya kwitoza mu kibanza cy'abashingamateka, mu bibanza by'abantu by'amakomini zose bariko baratanga intonde. Urumva yuko nta ngorane mu Burundi zihari.
Muribaza ko icyuka kiriho mu iki gihe kizotuma amatora aba mu mwidegemvyo no mwituza?
Ego abantu barafatanye mu nda, turavye n'ingene demokarasi bariko barayitahura. Turabona yuko abantu bemera ko ntibihiganwa, bariko baremera ihiganwa abantu, kandi urabona ko umwe wese yiyemera mvuga tugewe nzogira nzotsinda. Ukabona ko ajya kwiyandikisha mbere yishimye anezerewe cyane, ubona yuko ata bwoba. Kandi turabona yuko mbere ubunye n'abigisha mu migambwe makoraniro nta n'umwe ariko araturatuza cyangwa baburagize, ni kubera ko uba mu mutekano ntange.
mwishira mwe janyu onelope indyane ka no gutotezwa kwa banywanye mugambwe utavuga mwe na leta nka CNL mu bivuga kwiki
benshi barakunda kwikiranya ibintu turabyitwe nka byo bwa mbere mu gace k'akazina mu cyose ndabikurikirana kandi naba bari mu busho utandukanye habantu matizo hose ndinjirayo no kuvuga yuko usanga ari abantu bakora ibyaha ku gace kabo hanyuma bagace bashaka kwisadikiza umugambi baba barimo nta tegeko na rimwe ririko rirava muri leta cyangwa ririko rirava kuba kubafite ibibanza muri leta bo babi bashaka kwikika ku bushobozi bo baba bafite mu ntwaro kugira ngo batoteze umuntu bamuhoye ibyiyumviro byiwe cyangwa bamuhoye umugambi arimo ibyo niyumvira yuko n'ingwano za politiki barimo abashobora kuvuga bati uyu bamuhoye yuko ari umutenere cyangwa bamuhoye ko ari umukorona ibyo byose niyumvira yuko uko tubibona n'uko abantu bahanirwa ibyaha byabo bakoze batari kubahanirwa yuko bari mu mugambi kanaka
hari mu Burundi hari imigambwe irenga 40 ariko gushika ubu abategetsi bamaze kwiyandikisha boba baba nka 10 cyangwa batarashika 10 abamaze gushikiriza inzandiko zisabwa kugira ngo babe abakandida murasha kwa muzi icyatumye abandi barongoye ibigambwe cyangwa indi migambwe itagira uruhara mato
akagira gutyo abo bandi batagira gutyo
batagira uruhara batiyandikisha kugira nabo baze bahiganwe hari imigambwe myinshi cyane gusa ariko gushika ubu itariki ya nyuma yo kwiyandikisha n'uyu munsi ariko abashaka kuzogira uruhara eka guhiganira kibanza cy'umukuru w'igihugu cyane cyane ntibashika ntibarenga 10
ahubwo tuzi tubona yuko nk'abahinga turabona yuko n'abari benshi kuko turanze ku kibuga burya turabona imigambwe ishobora kugira ikitse twokwitoza abatagiye kwitoza si kuvuga yuko hari icyo batinya ahubwo muri politiki hariho ibintu bitari bike bisabwa kugira ngo wemere kwitoza hariho n'uburyo bw'amafaranga hariho n'uburyo bw'ingene umugambi uba witunganije ku kibuga mu gihugu cyose utwara umugambi akabona yuko adashobora kwitoza nawe iyo bari uwigenga kugira ngo yemere kujya mu ihiganwa nuko ababona yuko ashobora kuhakura ikintu aho rero nta ngorane zihari kwitoza ubushaka cyane cyane yuko igenzura shingiro ry'u Burundi riremeza yuko umurundi wese afite uburenganzira bwo kwitoza no gutora ibyo rero niyumvira yuko atanumwe yaba yabiretse kubera yuko hariho ikibimubuza kindi atari kubona ko umugambi wiwe cyangwa we nyine adashobora kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu hariho rero abatagiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu tubiragiwe byo kwitoza nko ku mu bashingamateka cyangwa bakitoza mu bantu by'amakomine nuko bizogenda ndibaza kuko bose ntibashobora kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu
mwatubwiye ko icuka ari cyiza kwa amatora zo bamwituze ariko hariho abanyapolitike cyane cyane abari hanze bandikiye abategetsi bo mu karere bagabisha ko mu Burundi ayo matora ashobora kutazogenda neza kandi ariko ategurwa mu gihe ivyerekeye agateka kazi ya muntu n'umutekano bitifashe neza abo banyapolitike mubabwira iki cyangwa ivyo bavuze mu bivuga kwiki
mu gace k'akazi na muntu hoho urabona dusanzwe turi abakomiseri baho turabona yuko ku kibuga amahoro arahari agateka k'akazi na muntu karubahirijwe none umunsi ari uno munsi nari bubanza twavuye hariho abatunguwe batari bake kubera yuko tuba turiko turakurikirana ibyo bibazo abantu bari hanze nabo boba bafise ibindi boba basaba by'ukuri bobisaba neza ariko kuvuga ngo ku kibuga ahantu utaba uriko nguravuga ngo umutekano ngo apfuye umutekano meze nabi ibyo niyumvira yuko ari abanyapolitiki bari hanze baba bafise ukundi kuntu babona ibintu nuko boba bashaka gutaha mugabo ko abari hanze bose bakeneye gutaha ariko barataha hariho n'abamaze gutaha b'abanyapolitiki kandi bobo nta n'umwe aramererwa nabi ngo aratashe twe turabakurikirana nabo nyine urabona yuko atangorane bafise na leta abatashe bose barishyira bakizana kandi bashike mu bintu byabo hari ibintu byabo na bikenya bigeze basanga babatwaye ahubwo abo bavuga gutyo b'abanyapolitiki baba bari hanze ngira ngo nibo bari bamwe baba bariko umutahe hanyuma rero urumva ibya politiki n'ibya politiki nyinshi baba bashyitse ibyo bariko barapfa cyane cyane mbere turazi ku kibuga bidatomowe
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Nk'Ijwi ry'Amerika ni ikiganiro muri Isanga twatumiye umushyirantare Gilbert Beko Njangwa arongoye ishyirahamwe Onelope turi kumwe n'umunywanyi Harerimana mwiriwe neza Harerimana muri hehe mu gisagara cya Bujumbura murafite ikibazo mafite icyumviro
ashobora no kunyumvisha amajwi y'uwo mutumire kandi mbanje no kumuha mwiriwe
arakumva duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
nagomba ndamubaze aravuga ko ku byerekeye amatora nibyo turabona ino yuko imyiteguro ikomeye cyane rwose hariho n'imigambwe ibonekana ku rubuga nka senere mu mitumba hose ariko nanjye ngomba ndamubaze akabazo agiye kuvuga yuko ata bantu b'imigambi bahohoterwa bunyine akarorero gatonya mu kuriradiyo y'isanganiro twumvise bavuga muri iyi nzu nyene umushingamateka yari muri provense ya Ruyigi igihe yategerwa agakubitwa kandi umushingamateka ukagenda agenda n'abapolisi icyo yumvikana ko kuri politike ku rubuga ariko bimeze neza mu Burundi bwera bitangazwa n'amaradiyo icya kabiri nacyo no abashingamateka bo muri senere bakongera bakavuga ko muri birare yuko habamo gufata bapfungo kuva aho ya migwi yitwaje ibirwanisho bavuga yuko yari yaje muri birare bagaca baza kurondera abasenere aho bari babatwara kubafunga none ibyo bivuga ngo nabiyitira ubutegetsi ngo barinda ngo cyane abagizi ba nabi kandi biba kumugaragara ahubwo gusa icyiza dushima ni uko tubona ubita amatora y'umwaka yitabwe n'abantu batandukanye kandi benshi umuntu gusara gishima
yego
kandi turabona yuko amatora azoba akazoba nk'ayandi yaheze yose birabonekana ko azoba kwitabwa n'abantu bazagutora uwo bashaka
ego mereka ego
wewe kubigena ni ibintu singuze yaba abantu bapfundwe babanwanyi ba senere kwavuga yuko mu busho ajaje iba yarabikurikiranye arabona yuko batahawe ibya politike yuko araka yuko baba bari mu yandi makosa mu busuma mu bintu bitandukanye iba yarabikurikiranye arabona ko atari
reka tumuhe ijambo agwinyishu urashaka kuba uragumye kuri telefone kugira wumve inyishu aguha reka tumuhe ijambo Gilbert Beko Njangwa duhiriwe duhishije kuko muri no mu murwi w'igihugu ujejwe agataka kazi na muntu inyishu ku bibazo byajijwe na Harerimana
mu by'ukuri ubu muri aka kanya sindi kumvuga iby'umugwi w'agateka kazi na muntu sendi hashindimo ubu muri aka kanya turiko ubwa mbere sindi umuvugizi w'uwo mugwi kandi ibyo birabujijwe yuko dushobora kuvuga uko umugwi ubona ibintu ku kibuga ubu ndiko ndabashikiriza ingene amatora atunganije ingene tubibona yuko bariko barategura amatora neza abariko baratanga intonde zabo zo kwitoza ingene ziriko ziratangwa atangorane ziri hagati y'imigambwe hagati y'abigenga na n'abageze ntwaro abageze umutekano
ariko ariko n'umwishyira hamwe on Europe murakurikirana iz'amatora imbere
ariko rero tugomba kubabwira yuko aravuze ibintu by'abasenyeri yuko ngo muri Bujumbura hari hanyi ibyo n'ibibazo ubutungane bukurikirana ibyo n'ibibazo y'abantu bariko baragwana none nk'abantu baba bafite ibigwanisho bakaba bariko batera ahantu abageze umutekano boreka kubagwanya gute kubirukana no kubakuramwo muri ibyo bintu baba barimo ibyo onye n'ibintu by'ibifadikizo kandi gituma tudashobora no kubyemera nka twebwe muri Europe Burundi nuko ubu utwara umugambi FNL nta na rimwe aravuga yuko ariwe aserukira iyo migwi iyo biri kiratera cyangwa iri kiragwana ibyo bintu rero niyumvira yuko umugambi wose uri imigambi imwe ngaha mu Burundi nuko mbona bariko bazana ibintu byatwari twararenganye mu myaka yahera niho wasanga umugambi uri muri utavuga rumwe na leta ucufata umugambi ukuvuga ibintu byose bibi leta iri kirakora umugambi by'ukuri ubu unye twari tugeze ahantu umugambi wose bategereza kwigenza neza kugira ngo bajye mu matora batekanye kandi abenegihugu batore atamusugumana uhari nico gituma rero niyumvira yuko abo o ibyo ariko aravuga umuntu afatwa ku giti ciwe ntafatwa ku giti cy'uko ari umusenyeri cyangwa ari uwundi wo mu wundi mugambi nibyo nuko bimeze naho umusenyeri n'umugambi mu yindi migambi nico gituma uzokwitoza nk'iyindi migambi yose naho niba hari umugambi w'uko bagira umugwi wo kurwana naho nyene bo bivugira hejuru bikemegwa bikemegwa na gatonya abantu bikamenyekana mugabo nuko hari umugwi ugwana mu Burundi kandi userukirwa na FNL ibyo nicyo tudashaka twebwe nk'abantu bashigikiye amahoro n'umutekano mu gihugu bashigikiye amatora meza bashigikiye yuko abantu babana mu mwumvikano bagatora mu mahoro n'umutekano kandi umwene gihugu agatora uwo yishakiye
reka duhe n'ijambo kandi Emmanuel muraho Emmanuel Emmanuel muratwumva
ndimo ndabumva na Emmanuel
muri Rwanda hano muri mu Rwanda amajahe
mo majyaruguru
yego akandi kazi na ninde
niraguha
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira mukanya gato
nagira ngo mabwire rwose amakuru mutugezaho ibiganiro byanyu ndabishimira ndabakunda cyane
natwe turabakunda abanywanyi bacu
ubu mba mbakurikiye cyane rwose nafunguye akaradiyo kanjye ndi kubumviraho ariko ni ukubona mwarimu nziza ku murongo
ni byiza cyane
gusa ndabakunda rwose ariko ikijyanye n'ibi biganiro mwarimu uriho byaho mu Burundi nibareba ukuntu bashyira hamwe ibintu ku buryo mbese natwe nko mu karere kiyaga bigari tuba tugira ngo batekane ntabwo tuba dushaka imvuru za hato na hato nibashyire hamwe amatora azabe neza nta mvururu zihabaye kuko natwe ubona bitubangamiye ndumva ari icyo navuga
rwo
gucunguza uburyo mwete murakoze cyane
murakoze cyane rwose Emmanuel kuri iyo ntererano mutanze mushya ntahe Gilbert Beko njangwa aragira icyo yivuze ko mukanya gato ariko imbere yaho reka duhe n'ijambo bizumuremyi mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hehe
nitwa ni turi i Kigali mu Rwanda
yego
ni koko nitwa Bizumuremyi Eric
yego
hari icyo nashaka kubaza umutumire
yego
ese iyo ko tubona uko byagenze mu mwaka mu matora yabanje 2015 uko byagenze ko twayibonye najya mbaza umutumire ni iki mubona cyatandukanywa niyo amatora yabanje atandukane n'aya yagiye kuba wewe nk'umuntu ari kuri tere ni iki yatuha cyatwereka ko amatora azaba mu mucyo no mu bwisanzwe kurusha yabanje, kuko twumva n'ubundi hagenda hibonekeza ipfuza hato na hato.
Murakoze bizu muremye kata mu jambo atangura shikije agice avuze ku cimbero cashikijwe na Emanuela avuga ko mu Burundi habaye umutekano ikana ibihugu byo mu karere bimezerwa, naho nyene abanyagihugu basanzwe abanyagihugu akunda na abanyagihugu ivyo bihugu duga ku jambo mushya ntahe njangwa
yego mutwanje gushimira cyane uwo mushinga nka Emmanuel ku byumviro ashikirije byiza cyo gutera intege Burundi n'Abarundi yuko bogira amatora meza atekanye bafatanye mu nda, yuko kandi amahoro n'umutekano bitsimbatiye mu Burundi bigeza bigatera iteka bigakomeza iterambere, amahoro n'umutekano mu bihugu byo mu karere ivyo nivyo. N'ubundi n'inzu y'umubanyi w'ikirasha haca habigoranye mu babanyi bose, nicyo gituma dushimye cyane icyo kiyumviye. Mugabo ni umuremesha cyane, ndamubwira yuko imigambwe amashengero abigenga amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki ubu nka yose twafashe intumbero imwe no gutsimbataza amahoro n'umutekano no gukorana mu mwumvikano. Imigambi ibonana kenshi baganira bumvikana ingene buteka butunganya amatora, haba intwaro mu ntwaro, abaserukira intwaro, abaserukira umutekano mu gihugu, abaserukira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki. Imigwi yose ijya hamwe irondera umwanya wose ingene hobaho amatora atekanye. Umugwiseni ugumugirisha amanama abantu bose beregwa n'amatora, nicyo gituma biboneka neza ko amatora azogenda neza. Mwishi wa kabiri nawe avuga ati mbega igitandukanije amatora yo mu 2015 n'amatora y'2020 akimigiki. Ni ibintu byibonekeza cyane. Mu 2015 hari abantu badashaka amatora kwaba, mugabo ubu Abarundi nka bose imigambwe yose irashaka kujya mu matora, nicyo gituma batanze n'amafaranga kugira ngo bitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Imiliyoni 30 nta muntu yozitangira ubusa adashaka kwitoza, ni ukuvuga yuko demokrasi yamaze gutsimbatara mu mutima w'Abarundi. Mbere urabye no muri aka karere ko muri Afurika muzobyige neza musanga Abarundi demokrasi bayemera cyane, kuko na kare ingorane zamaziba inyuma y'amatora ariko amatora yagenze neza cyane. Nicyo gituma tuyumvira yuko ubu turabona yuko amatora azogenda neza kandi Abarundi bazoyitaba ari benshi nk'uko abishikirije kandi bazotora atamusugumano, kuko barabishaka, baramaze kumenyera, baramaze kumenyera yuko batwarwa n'inzego bitoreye. Nicyo gituma mubona ubuhaye bw'imyaka 15. Mu 2015 rero hari abahaye ingorane nyinshi, urabona haraba n'amakudeta, hariho abantu baba mu migambi n'abandi bo mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki batashaka amatora kwaba. Nicyo gituma rero ubu tubibaza ko bose babishaka kandi n'abayacungera ubu ni benshi, senyari amaze kwerekana n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki bajya gucungera amatora. Ubu unyutse badakona ukuri atawugira ubwoba n'umugambwe wose baje gucungerera nika ntawe uzobiba, tuzoba ariho turi abo mu mashyirahamwe
adahanini
bose bacungera amatora.
Kuri icyo kibazo c'abacungera amatora hari abantu bafite amakenga ko hariho atamashyirahamwe canke imirwi ivuye hanze izoba ikwiracungera ayo matora, ayo makenga yoyo yavuga ko iki mukanya gatoya cyane rwose.
Ibyo barabisaba iyo babishaka, nk'ubu nka yase muri aka karere ibihugu bigize uyu muryango wo mu seruko yase East African Community baramaze kuvuga ko bazoza gucungera amatora mu Burundi. hanyuma hariho abarundi abandi nabo ababishaka bazobisaba bazovuga ko babirangiye babisabye none utabisabye ko babisaba leta kandi itegekanijwe n'amategeko n'imigenderanire iri hagati y'ibihugu n'igihugu cy'Uburundi n'ibindi bihugu bovuga babisaba ni uko babisaba kandi ntibashyire imbere y'uko batazobemerera kandi ikindi nacyo ni uko twiyumvira yuko ubu uko bimeze ni uko igihugu cy'Uburundi n'amafaranga y'amatora n'abarundi bayitangiye bonyine bya bindi byo kuduherinde dusaba abanyamahanga aribo baduterera ibyo nta bikirimo nibafashe ibindi mugabo nabyo nyine ku bugombe bwabo.
Reka duhe n'ijambo kandi Alphonse Muraho. Alphonse Alphonse Matumba. Alphonse muri ku murongo wa telefone.
Allo allo.
Egira telefone ego Alphonse muri hehe?
Allo.
Allo turakumva Alphonse muri hehe?
Eko, ni twa Alfred ndi i Burundi.
Alfred, okay, muri mu akandikaza ninda kazi na kawe kandi ninde?
Ni Alfred ndizeye.
Ndizeye. Duga ku ijambo ikibazo cy'umviro.
Eko, je ngirageje kumvira icyo kiganiro nk'uko mutumira ikabivuga musanzwe tenga ya iwacu mu Burundi cyo kwitegura amatora kandi kuduza saa udasanzwe. Ibo ngintererano muri rusange amatora kuva mu 2005 gushika mu 2015 alabo ngine yagenze gushika mino saa tuko twitegura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Uyu munsi abarundi baramaze kubona byinshi mu bijyanye n'amatora ariko hari abantu bamwe bamwe baguma babona ko mengo mu Burundi turacyari mwa za ntwaro za kera. Uyu munsi twebwe abenegihugu turamaze gutanga igihugu cyacu uko kimeze amatora n'ay'iwacu turi indongozi tubona byo bishobora kandi indongozi zibikwiye kandi n'icyiyongere n'umugwiseni ugejeje amatora wama wabyitegure kugira amanama ya buri munsi kugira ngo n'abanyepolitike bamwe bamwe ndetse n'abari hanze bumve yuko amatora nayo abarundi bose yaba bari mu gihugu ndetse n'abari hanze. Ibyo rero tugasaba dushimize abantu bumva ko bari hanze mu bindi bihugu baguma bavuga yuko mu Burundi amatora azogenda nabi ibyo ntibareke kubyiyumvira ahubwo nibaze bazi mu Burundi hanyuma dusigure amatora muri rusange twitore indongozi zibikwiye ari nabo nyine bazobona imigambi twe gushikwako mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ego murakoze cyane ariyo ntirano nasaba
murakoze ndizeye Alfred kuri iyo ntirano. Reka duhe n'ijambo Christophe. Christophe Muraho.
Muriwe
neza muri hehe? Kandi kazi kawe ninde Christophe?
Nifatisane Christophe.
Yego tuga ku ijambo ikibazo cy'imvira.
Yewe bo nuko mwari mwari gusiga mu kiganiro ngerageje nashaka kugira icyo sikirije ku bijyanye n'ukuntu mbona amatora ariko aritegurirwa y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Nsanzwe njye ndiko ndaraba nkereye muri 2015 narakurikiranye uko n'amatora yagenze ava yuko aba ibihugu rero bitagiye biraba narabikurikiranye nibyo nashaka itanga intererano mvuga nti ubundi ko ndaraba uko amatora ariko arategurwa ubu yuko abarundi bameze baratuje vrema ntabwo batufise yuko amatora azogenda neza muri kino gihugu cyacu.
Murakoze Christophe. Reka
nongera ko nsaba
yego
musanzwe hano mu gisagara cya Bujumbura kugira twumve radiyo yanyu ko radiyo y'iwacu niy'abanyagihugu ikijya Amerika biratugora cyane kuko hanari muri zeru twembereza ku murongo ku iradiyo ngo ise wayitoye nta n'umunsi umwe none rero sinzi ko iyo ngorane muba muyisi mwaraba amafata asubirizije ku murongo aza turayitega amatwi kuko natwe dusaba tuyikunda kubera ko turamenyera itari bice
yegome isongorane n'ingorane zo baziba ko ututatangariza amakuru kuri FM haracari ikibazo hagati abategetsi mu Burundi eka n'ijwi rya Amerika abategetsi babijejwe rero bariko bararaba ukuntu kimwe ico kibazo uyo murongo wa mugufi na mirongo migufi tuvugira ko birashobora kuba arico gituma mutwumva nabi ariko no kubandanya mukagerageza mugatumbereza neza gushikaho mutwumva kuko ibiganiro tubashikiriza n'ibiganiro bihambaye cyane rwose muto za mura n'ibiganiro mwokwaba mukurikirana umwanya wose
Akanti matora n'ukuri ndabatari kugusanga n'ukuri kuri hari yahumbiriza hari naho abanyagi ushobora gusanga bafite ubwo abanyagi n'ukuri rwiza ushobora kubatora ushobora gusanga abantu bakunda kubumviriza abantu bari mu bitandara baronka amakonekisiyo bafite ubwo ushobora abanyagi n'ukuri kubatora nabo
Ico kibazo abategetsi bariko baracihweza ntibaza ko kizoteba kikava mu nzira reka mushye ntahe njangwa amubwira icyo muvuze kuri aba bashinga ntahe basa n'abavuga ko bize ukuntu amatora mu Burundi azogera neza ivyiyumviro vyabo mwavyakiriye gute
bariko bavuga ibintu bihari kuko mu Burundi nta n'ingorane tubonaho uno munsi amatora arategurwa neza ni amategeko yose yo gutegura amatora kuva ku ibwirizwa nshingiro ku itegeko rigenga amatora umwumvikano uri hagati y'imigambi ibyo bita feuille de route ku mafaranga azotegura amatora arahari nta kugera amasinze turayashise hanyuma hariho amashirahamwe ariteguye gucungera amatora kandi bariko barigisha abenegihugu kwakira amatora neza ko ari ibikorwa by'igihugu biba bagatora bagiye gutora ko habaho intwari ibereye n'iterambere ry'igihugu iyo byose abenegihugu bariko baravyakira amatora basigaye bayabona yuko ariyo nzira bashobora gucamo iterambere batwarwa nabo bitoreye ibyo ibintu bihari kandi abenegihugu b'Abarundi ubu ntawoja kubabwira ibitandukanye ikindi nacyo nobabwira nyakuba wankundikinge ni uko ubu uyu muntu wese yokwiyumvira guhungabanya amahoro n'umutekano mu Burundi afatwa n'abenegihugu bonyine bagaca babashikiriza abajeje umutekano urumva iyo ntambwe tugeze ko mu Burundi ko ari intambwe ishimishije ibyo si nka bya bindi byo mu myaka yaheze wasanga hari habari mu migi y'amoko atandukanye ugasanga bavuga ngo ngewe ngoko ndi mu bwoko kanaka reka ngo nje nkingira ikibaba uwo dusangiye ubwoko ubu ubwira ubwoko bw'igiki ufatwa n'abenegihugu mu gihe uri kura urahungabanya umutekano ibyo ni ibintu byiza cyane nicyo gituma n'abanyapolitike bamwe bamwe bari bifuza konona usanga babitinya kuko yononye ntasubira kujya mu benegihugu ngo bamwakire nicyo gituma genoremesha kandi nshima abo bashinyanahe bagiye gushyikiriza ibyiyumviro n'abandi bose bariko baritwumviriza yuko Burundi butunganye nyabagendwa nta muntu n'umwe amererwa n'abahaje turifuza yuko ahubwo tubandanya dushyigikiwe n'ibihugu byose byo ku isi hanyuma bigatsimbataza bakadufasha gutsimbataza amahoro n'umutekano natwe byo mu Burundi urabona yuko Burundi butsimbataje amahoro n'umutekano mu bindi bihugu rero tujya gufasha abandi tuca tumererwa nabi
reka tubibutse ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Butoyi muri aho Butoyi muri hehe muri hehe egera kure y'urwamo hanyuma saa cya Bujumbura egera hari kure y'urwamo hanyuma ubaze ikibazo cyane utange intererano
yo inyere rano ereza gikibazo kize kaza bya shima cyo cyo kuvuga rero ni iki ngumugabo yikuye muri za matora iyo demeveni ko yerekira kuri kuba yapfuyemo ni byiza cyangwa ntadashobora kwesha abantu inyuma y'amatora amaze guhera ngo nitwe nitwe kandi asatse bayizi ibyo rero umuntu wese abona yuko atazuba yanze icyo gihe cyo kuvamo hakiri kare avuga ati njyewe ntabwo navamo ntazahenyere ngo ujye munsi w'amatora ubaye aca avuga ati njyewe navuyemo bahenyise ego nicyo kiba cyiza akaba nicyo bakita kabisa mu gihugu cy'u Burundi
butoyi uba wamenye icyatumye umugambwe Frodebu nyakuri yagiye yandadaye uwinjohora muri ayo matora
icyo kituma bava mu hera ufuna kigeni ati nini ajya kuvuga ati nawe ayiboneye bishyize imboronka agaca yabona na ziriya miliyoni agaca na ziriya amafaranga cumi n'atanu kandi nzi yuko ntazava ishika ntazava nshika ku butegetsi
murakoze butoyi ku kimbere cyanyu reka duhe n'ijambo kandi Stanislas muraho Stanislas
ndimo ndabumva neza Frederic
kandi kazina kawe ninde
ndi mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo mu majyaruguru Kigali mu Rwanda ariko imvura irimo kugwa ariko ndi kubumva nta kibazo
yego duga ku ijambo rero ikibazo cyangwa icyumviro
icyo nagira ngo mbaze umutumire ese nk'abarundi batari mu gihugu cyabo cy'u Burundi bemerewe kuzatorera aho bari cyangwa se ntabwo itegeko nshinga ryabo ribemera kuzatorera aho bari bazatorera mu gihugu cyabo murakoze cyane icyo nabazaga ijwi rya Amerika turabakunda
murakoze natwe turabakunda turakunda abanywanyi bacu bose aho bari hose turabakunda cyane rwose murakoze cyane rwose Stanislas reka duhe ijambo njangwa agiye cavuze ku cimbo bwa mbere na mbere cha buto yavuga ati hariho umugambwe Frodebu nyakuri yandadaye wavuye muri aya matora akaba bavuga ko ari byiza ko imigambwe ivamwo hakiri kare kugira ngo ntize itangaze mu nyuma kw'amatora yibwe kandi atabanywanye arifise n'icyo kibazo cha Stanislas we abaza ko bari abarundi bari hanze igihugu bazoshobora gutora aduga ku jambo
kuri icyo kibazo cya mbere nka twebwe tuzi ibintu byo gukurikirana ingene amatora agenda abantu bitoza abo mu migambi cyangwa abigenga hariho abitoza bazi yuko bati twebwe tugiye kubiganwa ku rwego ku nzego zose tugagiye mu ihiganwa hakaba n'abandi bagira bati tujya mu ihiganwa ku nzego nkenya dushoboye abandi nabo bati tujya mu ihiganwa kugira ngo dukomeze umugambi wacu mugabo ntiharagera ko umugambi wacu uronka ibibanza bikwiye muri leta mu nama nshingamateka mpuzamateka mu bahanuzi b'amakomine bakabona ko umugambi utaratsimbatara mugabo bakagira bati reka tuwutsimbataze mu gukora hariho n'abandi bagira bati reka tujye twitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu umugambi wacu bw'umuriho kuko baba bafite n'uburyo bwo gutanga n'ubwo gukoresha mugabo babona yuko batazotsinda mugabo agira bati umugambi wacu bw'umuvugwa rero nk'uriya mugambi wa Frodebu nyakuri bajya bavuze yuko batazokwitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu ku modoka bagiye kwitoza mu bashingamateka no mu bahanuzi b'amakomini ibyo nta cyaha nta kibi kirimo kandi cyo kuvuga yuko bataba bafite abanywanga ugabagira bati twegura urugero ntiturarushikako ukwitoza kuba umukuru w'igihugu bashobora no kuba bafite n'amafaranga mugabo bakabona bati oya ubu ntituratsimbataza umugambi hirya no hino ntitujya guhiganwa n'abantu n'iyindi migambi tubona yuko ishyize ingufu kuturusha ishyize n'uburyo kuturusha nibaza rero yuko atari wonyine hariho n'iyindi yatanze uzosanga ivuga iti jewe ndagiye hamwe n'uyu cyangwa uwundi kandi bari batanze ntajya amafaranga yo kwitoza bagaca bakorana n'iyindi migambi ibyo bita kubarisha
igabe sozera ku kabazo ka Stanislas abaza niba abarundi bari hanze bazohabwa uburenganzira bwo gutora
mu mategeko agenga amatora abarundi bose baba abari mu gihugu hagati cyane abari hanze bararikuriwe gutora kandi barikore no kwitoza mugabo abari hanze kwitoza batari mu gihugu ariko bararikuriye gutora hariho ingene umugusenyi witunganya ku buryo bagenda gutorera mu manda sande ya ibihugu baba barimo aho nta ngorane yagiye no kwiyandikisha baba bariyandikishije.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Steve. Muraho Steve.
Muraho na Ijwi ry'Amerika.
Yego turaho, muri hehe?
Ndamukwiye umutumire.
Arakumva, muri hehe?
Turi hano Kigali mu Rwanda, Kibagabaga.
Yego, ndaga ku ijambo ikibazo cy'imvira.
Yego, mfite ikibazo n'igitekerezo cyanjye kabisa, nshaka umutumire.
Yego.
Urabona hasigaye amezi makeya cyane ari amatora ateganijwe hano mu Burundi wacu. Ariko uri kuyaraba hari ibyo wumva bitagenda neza bimwe za bimbise ni nk'abavuga ngo ugereranyije nka rya jambo agatora rwasa yashikiriza amaze gutanga kandida yo kwitoza yaravuze ati amatora twe dufite uburenganzira bwo kwemeza ko yibwe cyane amatora atibye. Nk'uwo mutumire mwadutumiriye ndumva hari ibyo ashinzwe mu bijyanye no gucungera amatora bo babwirwa n'iki nk'aho ngaho babishinzwe yuko amatora yibwe babibwirwa n'iki? Uwo ni umuco dukeneye kumenya kuko twumva abanyepolitike bamwe na bamwe bavuga ngo amatora yibwe natwe abanyagihugu batoya ntitubwirwa ngo yibwe cyangwa ngo byagenze gute. Nicyo cyimbiro nashaka kubaza uwo mutumire wacu.
Murakoze cyane rwose Steve. Reka duhe ijambo kandi Didier inyishu ni mukanya. Didier muraho namwe?
Please enter the phone number you wish to dial. Be sure to dial a 1 and the area code.
Ndumva ko telefone ya Didier itameze neza ariko reka mushyira nta injangwa agira icyo yishyura ku kibazo cya Steve.
Uyo muntu abagize icyo kibazo ati mbega bamenya gute yuko amatora atibye ati ko bavuga yuko amatora yokwiye. Mu gucungera amatora hariho n'ubuhinga, amatora ntibayacungera uko ariko kose. Icyo none nshira ni uko haba hariho uburyo haba hariko ibibazo byishyurwa byo bita amagrille d'observation des élections. Bakagira ugenda uraba ibintu byose mbega amatora yabaye mu mwidegenje, mbega ku mirongo hari abantu baje bambaye imyambaro y'imigambi, mbega hari uwaje gutora afite karangamuntu adafite karangamuntu yoba yatoye, hari abaje bashyitse amakarita yo gutora biyandikishije banyiwe gutora, mbega hari abari mu nzira babuze abantu kujya gutora baje gutora bakabasubiza inyuma, mbega hariho abantu batashobora gushika ku mabiro y'amatora, mbega abakenyezi baronse aho bicara, abafisinda baronse aho bicara, mbega abagendana ubumuga, mbega bashoboye gushika gutora. Ibyo byose umutekano wari wose abenegihugu batora atangorane ziriho, ibyo bibazo byose rero ugenda babiraba hanyuma bakegeranya ibyo bita amagiriye bakegeranya bagaca barakoresha ibyo bita amaforumine statistike n'ibintu profesionel, ugaca rero werekana ku kibazo icyo ari cyo cyose mbega mu gihugu cyose byagenze gute, amatora yashoboye kugenda neza ku rugero rungana gute, kuki kubingana bingana nk'iki, mbega aya utunenge twabayemo twagiye ku mapurusana agangana gute. Aho rero ibyo ni iyo bigize nta muntu n'umwe atakoresheje ubwo buhinga ashobora kuza kuvuga ngo baranyibye amajwi, ni ukuvuga yuko rero haba harimo n'abatoye nabi bya bitama biretenire nabyo nyine mukabiraha ukaraba biyandikishije ku ntonde zo gutora ko aribo batoye ko atabandi biyongeye ko ibintu nk'ibyo byose ni ibintu birahabwa kandi birimo ubuhinga. Rero ni ukumubwira yuko dufite ubuhinga bukwiye kuburyo uzoza kuvuga ngo bamwide ateza kubyerekana akoresheje ubuhinga byemewe mu gihugu byemewe no mu makungu kandi amategeko yemera atari bijya byiremenanya usanga umuntu aza kuvuga ngo banyize nawe atanazi n'amajwi yaronse ayo ariyo atigeze abikurikirana neza akoresha agakaye n'urupapuro ikaramu akandika atakoresheje amaforumire sitati agamba ma hariho nuko nta mu kirundi grille d'observation des élections ntabe bakoresha nicyo gituma ategereje kuzayikoresha kugira ngo uvuga ngo yibwe ategerezwa kubyerekana ko bamwibye akavuga n'amajwi bamwibye naho bamwibiye.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanye kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Fredy. Muraho Fredy.
Allo,
muratwumva?
Yego ndabumva.
Muri hehe ga Fredy?
Ngozi.
Kandi kazina ninde?
Ibaheringero.
Ibaheringero, duga ku ijambo ikibazo cy'imvira.
Yego nariko ndumviriza ikiganiro bitewe n'ukuntu natanguye ndacyumva.
Yego.
Hari ukuntu wumva ngo amatora ngo yibwe ariko abantu benshi ntibaramenya amatora ukuntu yibwa kuko dufate dutora nk'ibwirizwa shingiro rihari ubu hari ukuntu badusanga ku mirongo ugasanga barakubwira ngo bashangutse kwemeza ngo ahantu aha n'aha ugasanga umuntu ariko araguhayira ngo jewe ngo nemeza ngo ahantu aha ubasha bakakubwira ngo nawe ngo uze kwihenda mbega ibyo baba barabikosoye kugira barebe yuko abo bantu batonda ku mirongo bababwira ngo uze kwihenda ngo utore ngo atariho ibyo baba barabikemuye neza ko hari ukuntu bakubwira ngo uze kwihenda bikaba ariko kugutera ubwoba kugira wewe uze gutora ahantu wewe utari usanzwe wiyumvamo ugasanga umuntu yari atonze nyuma yawe bitewe n'amajambo azarakubwira ari mu gushyikirwa kugira atore ugaca usanga ashiye ava ku murongo agaca agenda gutonda inyuma y'abandi kugira akomeze abibe ayo majambo mu bantu kugira bagende bayakorera ko ntibumva ko kuba ari nko gutera ubwoba abantu kugira ngo batore icyo batari basanzwe bari gutora mbe ibyo byo ntibyo babiri mu nzira yo kuba wo kwiba y'amatora tuba tuvuga ngo ni meza kuko ndibaza ko nk'umuntu aba yarigishijwe ukuntu bashobora gutora ndibaza yuko udashobora kugenda ku murongo uvuge ngo uze kwihenda ko ugiye kumwigisha kuruta uriya muntu yamwigishije ikarita ukuntu ikoreshwa ikubireho ko ibyo bashobora kuba barabicemuye
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cya Fredy.
Nayo nko kuvuga ngo umuntu ngo azakwemera ngo ibivuyemo byose ari bibi wose ubyemeza gute wamaze kubona ko ari bibi mbega abo bavuga yuko baba bacongera ya matora mbe tubuze ngo hagize uvuga ngo yibwe kugira bace bahakana yuko ayo matora atizwe ko tuba tuzi neza hari ibwirizwa shingiro ritegerezwa kureba amatora ko yibwe n'uko atizwe kugira ngo babanze kuyemeza burundu umva nk'ishyirahamwe runaka ryoca rivuga ngo uyu muntu ngo yagumutse kandi ritabanjije ngo rirebe ibiharuro ifoye nk'ayo matora nibaza ko ata muntu n'umwe arigera ugenda kuvuga ngo yibwe atabonye
ibiharuro reka tumuhe ijambo
kuko umuntu aba asanzwe azi n'abanywanyi biwe ukuntu bangana
reka tumuhe ijambo
rero iyo byibwe biragaragara yuko wa muntu banywanyi abafise baba batatoye bose cyangwa bakaba batoye akabona ya majwi y'abanywanyi biwe.
Yego me Fredy, ikibazo baje n'ikibazo gihambaye cyane rwose. Reka tumuha akanya Fredy, ndabona akanya kihuta. Ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Mushika nta injangwa abantu batera ubwoba abandi ku mirongo, icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Ibyo ni ibintu nko mwishyira mu ryanyu mu kurikirana amatora mu hava mukihweza mukaraba ko ibyo bintu bitaba
ibyo biri mu bindi amashyirahamwe abagejwe mu kuraba ko amatora ariko araba mu mutekano ariko araba atatera ngoba riyoyemo mugabo ibyo babitegura imbere y'amatora mu kwigisha neza abenegihugu nibyo bigisha hajya bavuga ngo education civique citoyenne ni kuvuga kujya kwigisha bene igihugu ingene amatora agenda ibyo by'iterabwoba byose bakabivuga bakerekana ibyo byose kwatarije nicyo gituma bigisha abenegihugu barigisha imbere y'uko amatora aba hanyuma kenshi bari ku mirongo ku munsi w'amatora ushima ibyo onye atari byo cyane ni uko babifatira ko ubundi bato nta n'abavugana ku munsi w'amatora bose baratora umwe wese ajye gutora kandi abagiye gutora uwo yemera kandi batora bari ahantu hinyegeje ata wundi muntu ariko arabaraba ni ukuvuga yuko
ariko ivyo ngo biba igihe ivyo ngo biba igihe bakiri ku mirongo ivyo ngo biba igihe bakiri ku mirongo
ibyo turabibigisha nta by'iterabwoba ubumbega abarundi bo guca batera ubwoba gute kandi mubona erega bayaharura ku mugaragaro hari ibyo bita gorage dirine ni ukuvuga babanza kuraba yuko kajya kantu kajyamo amajwi kugaye neza bakakerekana ubwa mbere kugaye nta kintu na kimwe kirimo bagasesa bakereka abari ku mirongo bose yuko ata na kimwe kiriyo hanyuma bakakugarira bakakugara neza ibyo bita gorage dirine ni ukuvuga kugara hamwe udashobora kukugurura ngo ushyiremo ayandi majwi hajyayo gusa ijwi rimwe gusa ni ukuvuga
ndabona akanya kihuta kandi tugifise abanywanyi bafise ivyiyumviro n'ibibazo reka duhe ijambo David muraho David
muraho neza
turaho muri hehe
ndi mu ngoro mu burengerazuba bw'u Rwanda nk'ibisanzwe
akandi kazina kawe ni nde
akandi kazina ni dufatanye
dufatanye duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
nge mbere na mbere ndabanza nshimire umutumirwa kuri icyo gitekerezo kiza yagize ama ikindi cya kabiri ndashimira n'abarundi mu by'ukuri nkurikije uburyo amakuru atugeraho muri iyi minsi yifashe ubona ko ano matora afite itandukaniro rinini cyane ugereranyije n'ariya matora ya 2015 kuko uko biri kose wumva ko hari uburyo abaturage bitwaye cyangwa se hari uburyo bari kubungabunga umutekano ahubwo ikibazo cyo na efuperi nashaka kubaza umutumirwa ndashaka kumubaza ku bijyanye na rwa rubyiruko tujya tubona rimwe na rimwe rwijandika mu bintu by'imvururu bakarwana n'abo badavuga rumwe ku bijyanye n'imigambwe ya politiki babarizwamo ese nkawe nk'umuntu ufite ubunararibonye cyangwa se ukora mu bintu nk'ibyo ngibyo ni iyihe nama yaruwa kuko ahanini usanga abanyapolitike barushuka rukarwana ugasanga rumwe rurahakomerekeye ugasanga rundi ruhasize ubuzima ariko mu by'ukuri ntabwo aba ari ibintu bikwiriye ariko mbona rimwe na rimwe ari ukubura umuntu wabigisha cyangwa se ngo abagire inama nge ndabaza umutumirwa nti yabaha nama ki cyangwa n'ubuhe butumwa yabagenewe
ikibazo gihambaye cyane rwose urakoze David dufatanye reka duhe ijambo Mozeza muraho Mozeza muratwumva nuva Mozeza
yari Moise
Moise
yego ni muri Afurika y'Epfo
yego uraba ko woje ahantu hatari urwamo hanyuma ubaze ikibazo n'ikimvi ushyikiriza n'ikimvi
bo nicyo byari nasa guterera cyane cyane ku gihe cy'abatora mu Burundi
yego
bo ego amatora nibaza ryo kuba mu 2020 nibaza ko neza ko amatora asa nk'ayo kwa kimaze imitsi tumenyereye ahubwo nibaza ko yogera neza gusuma n'ayo yabaye mu 2005 mugabo gusa kena sakomere gusa nk'uko bari abarundi twebwe abarundi bene wacu tumenyereye kuvuga ati ngo tujye mu matora ndetse neza kumenya neza ko amatora ni nk'umukino w'umupira w'amaguru umukino w'umupira w'amaguru tuza kumenya ati ngiye gukina ndatsinda cyangwa ndatsindwa icyo ni ikintu cya mbere tuza gushyira mu mutwe ukamenya ati mara nubwo ngiye kugira ngo umukino ntegeza kuzokuramo intsinzi cyangwa ntatsindwa ariko niba wagenda wize ati ndatsinda hakabaho uwundi muntu abavuga ati dufate nk'amatora arabona ko asanga bitandukaniye ni ku byumviro bya politiki abanyagihugu ubu nitwe neza kwazo cagura ivyumviro nibazo bacagura kintu kuvera umugambwe umeze uko utu cagura kugira ngo habihinduka cyangwa habihiki twizere dushake abarundi rwaduye gushaka ko Burundi buba n'ibindi bihugu tufata muri Afrika y'Epfo abana n'Afrika y'Epfo nyine amusanga ameze politike yawo sanga abantu bavuga ati twagiye gucagura twagiye gutora mugabo umuntu haguma akurikira ku muntu ko yatoye umugambwe kanaka usanga uko ahubwo byumvira byo bya politike ico kintu tuba tujya kubisezerera ikintu nacyo abanyepolitike bagiye kumenya abantu na cyane cyane kuko urabona ko hahingiye abantu benshi bifuza kuba abakuru b'igihugu gushika isaha nibizere ko bose bazoba abaperezida mu prezida azoba umwe wenyine gusa mu gihugu cy'u Burundi hazoba umwe wenyine tumenye ko nihagira umuntu azogenda gutora cyangwa yigenda yifuza kwitoza avuga bati nje ngiye kwitoza ariko ikintu kizobaho nzotogwa cyangwa se nzotogwa natsinze cyangwa natsinze dutegereza kubona ko bindi bintu bibiri nimba ntabwo bibeye nka 2010 abantu usange bako baterana amasase ngo nibwa amatora nyanga bya kugenda bene
ndabana kaje kagiye
David umuntu amenyere dufate nsabe migambwe igena amatora ivuga bati nzotsinda cyangwa nzotsindwa dutegura kazo za igihugu cy'u Burundi
boyize ndabana kaje kagiye reka
amatora yonyene niyagize igihugu cyonyene
reka gira icyo avuze kuvyimbira mushikirije Moyize Moyize mbega muri hehe mu gisagara kihe muri Afrika y'Epfo
ni muri Pretoria
urakoze mukanya guhinyisha mushiga nahe njango ndabona kanya kagiye nashaka mutangure mugire ico muvuze kucimvira gishikijwe na Moise hanyuma musozere ku cimvira gihambaye cyane kibazo gihambaye cyane gose mwabajijwe na David dufatanye avuga ati mbega ugaruka go ka ariko gwamaruri mu mvururu mu gihe cy'amatora impano mu ruha nizi duga kwijambo
ikanangurire kuri ico cyanyuma ni kibazo cyiza no kuvuga yuko rwaruka ruri mu miryango rumaze igihe bigishwa cyane ingene bwo kwifata muri ibi bihe by'imvururu y'amatora no mu bihe by'amatora n'inyuma y'amatora n'umugwi w'igihugu wigenga ugiye agateka kazi na muntu umaze kujya gutanga ibyo biganiro muri urwo rwaruka rw'imigambwe itandukanye kandi n'ukuri barabishima cyane hanyuma ikindi nacyo ni uko ubunye nko mu ntara nka zose imigambwe irafitaniye imigenderanire n'amagurupe ya WhatsApp bakorerako kugira ngo bajye barahana inkuru nk'ubunye habaye n'ingorane cyangwa hakabaho abashwanyi hagati yabo bigaca bimenyekana buno nyine bagaca babifashanya najya amakomite mixte de securite usanga barimo bose imigambo itandukanye muno mu kubitumba urumurumba yuko sico kimwe no mu myaka yahera ubu bimeze neza barumvikana icyo kibazo rero cy'urwaruka ruri mu miryango burya cyane cyane biba hariho nk'abanyoye n'inzoga ariyo babiri bakagwana ugaca usanga baciye babikije umugambwe barimwe cyangwa ugasanga bagaca bavuga yuko bamwe bagaca bashyigikira abandi gutyo ibintu by'urwanda
mu gusozera muragira icyo muvuze ku cyumviro cya Moise ndabona kanya kagiye mufite amasegonda 20
ikindi kibazo ni ikihe kinibutse kugira ngo
avuga ko yasaba ni nk'impanuro ha abanyapolitiki avuga ko abaperezida bariko baritoza akaba kandi ari benshi ariko hazotogwa mu umwe akaba rero avuga ko politiki imeze nk'urukino rw'umupira w'amaguru aha niho kandi mushinga nahe njangwa nibaza ko turangirije ikiganiro ndabona kanya katubanye gato cyane rwose subira kubatera kamo mugira icyo mutubwiye cyane cyane kutegurwa ry'amatora turashimiye rero mwakoze cyane turashimiye n'abanywanyi bose b'iradio Ijwi rya Amerika tukaba dushimiye na engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye cyane na Fatou Karara yegeranije ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese. ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamianira i Washington.